bakunzi badusuruke radio ijwi rya Amerika na neri mwiza turi na kanyamuneza ko kurangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane no gutangura bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu kanyamuneza hamwe namwe muri dusuruke. Uyu mwaka turangije waranzwe n'indirimbo zitari nke zaryoheye abakunzi b'umuziki haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda. Element L, Melanin Boy, B-Face, Israel Mbonyi n'abandi baryoheye abakunzi babo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane warayurangiye. Turagaruka kuri zimwe mu ndirimbo basohoye. Ikaze. Kosa ni mwe bwa nyarwanda Element L, The Ben na Kevin Kate umwe asohoye ukwiwe bitanga indirimbo ziryoshye cyane. Mwiyumvire iyo bakoranye ari batatu naho batuzaniye iyi yitwa Sikosa yarabwe inshuro zirenga miliyoni zine ku rubuga YouTube mu mezi ane gusa.
Kata na KGL in my Tesla. You mean I need in no makeup. Oh my God, you look so fire. One more baby girl, time out on that every day. I am slowing down, we can slow down. In my belly, 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 my choice be a Kwanza. I am slowing down, we can hang out. Chumbarenga, just show me that you love me.
Birije mo logo muruno mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Umufasu ni umurundi kazi Kadikei ni umwanditsi w'indirimbo nyinshi z'abarundi yaregereye umugwi We Love Musica abaha amajambo bamushirira mu muziki. Haciye hasohoka indirimbo yakunzwe cyane yitwa Mo Logo ni inkuru y'urukundo yabonye ruvuka rurakura. Ubwo rukundo ni ubwo bagenzi biwe Kadikei yashatse guha kado abo bagenzi biwe kwisabukuru yo kubaka. Bamwita Melanin Boy canke Gusto muri 2024 yasohoye nyinshi ariko twabahitiyemo iyi nkuru y'urukundo yayise No Force in Love canke nta nguvu mu rukundo ino ndirimbo ni nguru koko Melanie Boy aratubwira ingene vyatanguye agakunda umukobwa amwatse uyundi akamuha byose bikarangira nabi umviriza no force love Melanie Boy
abona ari busohokere imunda mari narabari wese narabari wese Tujya yacumenye kujya rafisu akunda kandi namakwadusumira bigeze kure nanje nimbuyo ninde afise bihinda nkanje ujuka yuriri kinga niko nuriri ndege ni nana jukurusha ibicu yamagutwara rurebera ayayaya ndakwakwa nyanda yashe Angibi hindi vitagenda Kubabze yindi tonesha Chenda musimana Nulitagato kagati mugi nyongo Na tindi urai Uchamujani urai Wata songera kumuona Oh na 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 Chakubita chakuna uya ngomu bone yishimye nambami nakuwa mazi ndamnegera buhoro buhoro umutima urasimba imbewe kuhoruba waye kandi wicaye mukuzuye atakisi nakuhaye atahisi nakutwaye Chumise chumuru wapu Nuhedede yembu mutima Uwana kunda siwe Uwana siwe Uwana kunda siwe
muririmbi element ele muri no mwaka uheze wa 2024 yaduhaye indirimbo yise milele uwumva ikinyarwanda iyi faransa icyongereza bose barashikiriwe kubuzo ndimi zose yarazishize
Con la zinga
cyari ko twumviriza zimwe mu ndirimbo zakunzwe muri uno mwaka warayurangiye wa 2024 aba DJs n'abunyenerega bararirimba umurundi MB Data yaregereye umu DJ yitwa Phil Byte uyo ari mu bwo ba DJs b'i Burundi bitwa Run Towns DJs MB Data cyane Bucumi Moise ari kumwe na DJ Phil Byte bati tuzo na bica bati ntangora ni tukijamo mwe muracaraho bandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka tuzo na bica ni MB Data na DJ Phil Byte
ukazaumba ngo ni kukimujoshe au tutajyo ereka tukamezwa ninziko sai ukazaumba ngo ni kukimutagase au tutajakata turi bamwe basobanurwa ni
America ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izaje bageze ikiganiro bunga bunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa 11 n'igice no kwa kane isa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Imumviriza ni radijwi ya Amerika. Ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi twagarutse ku ndirimbo zakunzwe mu mwaka wa 2024. Kosho ni indirimbo y'umurundi Dramati. Ari kumwe n'abigeme benshi bambaye impuzu z'abageni. Dramati nawe nyene ari umugeni. Abo bakobwa baramugwanira. Ariko Dramati arabahumuriza ko bakunda bose. Ni Kosho na Dramati.
Amulia
Linda, besha bonita mo. I don't know how to say it. If you fatty, she's in this and that. Cause I am a cheetah. Sini yo veranya. Ukomba ni poe. Sinja geres umutima. Bani kizi nama. Shanti tunda. Waza nubuda.
Come
isamatsiko ya warashize kumboni byanje byose mbivuze ufisu kusanu ko wangize would you take my hand otherwise baby ni utabibona zigira inzozi nzizuza ndota Baby, I need you more, I need you more. Zigira kana kezu zandaza.
Oyo ni the little one, Change umunyagwanda Chris Easy. Na wengine yasohotse mu mwaka twarangije wa 2024.
It's not easy kubona umuntu kumva nkuko wiyumva. So challenging kubona iyo ukunda atari Anyway, take my attention, kuri wowe gusa. Inzozi ndota ni wowe gusa. I really wanna make you my ride or die. Yes, I want you, baby. I wish you know, oh, oh. Kosa ntima zanje ari overdose. I wish you know, oh, oh. Kuri ubabaye nanje bingeraho. There's no way, naguma mbi.
Zakunzwe muri mwaka w'2024 waheze ibujumbura muri iyi minsi heze batambira kurukuta ino ndirimbo yitwa kurukuta ni ya MB Data ari kumwe na B-Face
Kundo nkiti doma ngwara umutima ashida nicyo namero mbona kanyama kandi no gasuma numurofa gutengira inyota hari cyupanja kakuri soma reka sha nicyo nirungu mbona bajama mbeho nk'umusuma sigaye no mukose sigaye ni twapatoro sigaye narasene mase ubona soga gapataro sirango cyandi mire munde
Soke muri mwaka uheze wa 2024 umuhanzi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi yaradugije indirimbo ziwe ku rwego ko zumvirizwa n'abumva Giswahili izo yarafise aranishira mu Giswahili aranasohora n'izindi mu Giswahili twabahitiyemo zino zibiri malengo ya Mungu mu Kinyarwanda yari yahise inzibyo nibwira
Kuna mema sebo nitakuokoa, nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Nenda omba tena uone, tofautisha kuomba kwako, maana hapo nitakuokoa, nitatoa
siri yasohoye mu rurimi rw'Igiswahili. Turangije 2024 waranzwe kandi n'indi ndimbo y'Imana yo gushimagiza Imana ko ari Imana ya kandi kajyo. Umukozi w'Imana w'umurundi Pastor Lopez yasohoye indirimbo ayita Imana ya kandi kajyo, ati uri Imana ya kandi kajyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene yanyeretse.
Ogishinga tokwihe mura wachize ndiri mbosha, ogishinga twiki gandaro wachize umunezero, abahora bariko bararira ubariko baratwega bazanye ndiri mbozisi Terani mundo nyinshi bavuga bati uri Imana we,
uri Imana ya kandi kajyo,
kuri radio ijwi rya Amerika mwebwe mukunda mugakurikira dusasuruke ikiganiro cy'umuziki twarahimbawe kumarana namwe umwaka wa 2024 ivyo twabashikirije turizeye ko byabahimbaye abashaka kugaruka ku biganiro by'umuziki twakoze muraca ku mbuga zacu radio yacu VOA kuri Facebook na YouTube muzobisanga ko umwaka wa 2025 turifuza ko mutwandikira mukatubwira ibyo mushaka tubashikira ko mwarakoze cyane kuduhitamo umwaka mwiza wa 2025 mugira amagara mugira amajana tubatumire kandi kuzajya mutugezaho uturirimbo mwifuza ko tuzajya tubashikiriza muri uyu mwaka radio y'Ijwi ry'Amerika na nyiri mwiza turabifurije imigisha itagabanije muri uyu mwaka mushasha
Hindu Rimi Hai Hunda Namaste